VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Rosine Munezero.
Rosine Munezero akaba ari umunyamakuru wacu mushyashya, tumuhaye ikaze nawe.
Nikintu kibabaje, nikintu kitangaje cyane cyane mu bihe turimo, kuko twewe tuzi ko tuba turiko turafasha. Hariho byinshi tumenya ugasanga nabo bategetsi cyangwa nabo babe bari ko barayikora barabifatiyeho.
Uwo ni Jean Pierre Niyinyeretse, umukuru w'ishyirahamwe AVDEP riharanira uburenganzira bw'abanyururo, wari umaze amasaha arenga 20 afungiwe kuko yakurikiranye igikorwa cyo gutamu abantu muri yombi mu mujyi wa Bujumbura. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa mu Burundi kuri iyi saha turayibagezaho mu kanya gato. Umukuru w'ishyirahamwe AVDEP riharanira uburenganzira bw'abanyururo, wari umaze amasaha arenga 20 afungiwe muri gereza ya Zone Kibitoki mu majyaruguru y'umurwa mukuru Bujumbura kuva kuri uyu wa mbere yarekuwe. Impamvu y'ifungwa rye nicyo abivugaho, tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza i Bujumbura.
Jean Pierre Niyinteretse yari yahagaritswe igihe cy'isaha 2 n'igice zo mu gatondo ko kuri uyu wa mbere yafatiwe muri karitsiye ya Cibitoke, zone Cibitoke, komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura, mu gihe yari karaba abantu bahagaritswe n'inzego z'umutekano mu gikorwa cyo gusaka. Asigura ko abapolisi bahuye mu mwanya wa mbere batahuye igikorwa ciwe baramureka barakorana ukuri kwamye, ariko mu nyuma yagiye guhagarikwa n'umusirikare yararongoye abandi muri ico gikorwa. Umukuru wa VDP atubwiye cyamuteye amakenga kurusha mu gihe inzego z'umutekano zariko zihagarika abantu.
N'abana bari bafashwe, hari abana bari bafashwe, hanyuma ndababaza abo bana we nyine arambarira ati abenshi bafatiwe ibintu bitandukanye, hariho za karangamuntu, hariho abatanditse mu makaye, hariho abandi batarashira amatara ku ibarabara kuko ngaha barabisabye ko boshiraho. Je cyagize nabo bana cyandababaza abo bana mwe mwafatiwe iki? Cyambarira ati twafatiwe ubukarangamuntu. Ndabaza none mwibwe kubiri kumutarondo bukaranga nta myaka turakwize. Cyandabaza umwe rero imyaka afise, umwana afise imyaka myinshi, nasanze ari umwana afise imyaka 16, abandi ni munsi barashika 5-6.
Agifatwa wahani hagati y'abanyororo yagirijwe gusuma urusaku, ariko amaze gushikanwa kuri zone Cibitoke aho yafungiwe amasaha arenga 28, icaha yagirizwa cavuye gihindurwa.
Turaje mu biro ku mukomiseri yarajeje ibyo bikogwa, hanyuma n'uwo muntu uze avuga ngo jewe rero ngo ndakwitwariye ngo ariko ngusumira gusuma urusaku opeji mukugira mukunsinyira guhagarika ijya gateganyo wewe naciye nsanga yanditse ikindi cyaha. Hanyuma acavuga ngo noba nishize mu kibanza kitaricyo isolation de fonction publique. Hanyuma jewe ndamubaza ikinoni kicaha cyo kije gute ngo nicyo akwagiriza je nta kundi cyanda sinya.
Umukuru w'ishyirahamwe AVDP amenyesha ko bitangaje rwose kubona abahanira agateka ka kiremwa muntu bahagarikwa bari mu mirimo yabo kandi bafite uburenganzira bahawe na leta y'u Burundi. Ahanura bajejwe umutekano gutahura kw'igikorwa c'abahanira agateka kazi na muntu gifasha mu kumenya ukuri n'ubukomeza amahoro n'umutekano.
Nikintu kibabaje, nikintu kitangaje cyane cyane mu bihe turimo, kuko twewe tuzi ko tuba turiko turafasha, kandi gufasha no kugira ngo dufashe hariho byinshi tumenya ugasanga nabo bategetsi cyangwa nabo babe bari ko barayikora barabifatiyeho ukabasanga bigiye. Ikibabaza cyane nuko tubona kumenga hariho abantu batavyumva uri kurakora ibyo uri kurakora kugira ngo uri kukure neza ugasanga uwundi ayifashe nk'inabi. Kandi kindi nacyo abo nabo babaringa nuko bokoroheza abantu bamashyira hamwe, kuko ntibabaje kugira ngo bonone ibikorwa byabo, ahubwo babaje kugira ngo ibyo bikorwa byabo ahubwo bikomere bigire ingufu, kuko muri bino bihe murabona ibintu byerekeye hagati y'akazi na muntu biriko birafata intumbero ndende kandi bitegerezwa gutera imbere kugira ngo ntagire umuntu asubira guhohoterwa, ntamubwire umuntu asubira gufatirwa ubusa, gufatirwa umwikeko agatangura gusinzikara akajya mu gasho akavundirayo agati bikogwa yariko agati umuryango
naho yarekuwe umukuru w'ishyirahamwe ya VDP rihanira uburenganzira bw'abanyororo yasabwe gusubira ku biro vya zone cibitoke kuri uyu wa gatatu mu gitondo ipapuro vyose vy'ishyirahamwe ryiwe yari yatswe n'imuranga yabisubijwe amashyirahamwe atari make ahanye agateka kazi na muntu yashizwe ku rutonde rw'abansi ba leta kuva mu kwa kane k'umwaka uheze habaye imyiyerekano yuko yamize ikingo cha gatatu c'umukuru w'igihugu iyo myiyerekano amwe muri amashyirahamwe yari yayitunganije ahamagarira n'abanyagihugu kuyitabirira abayarongoye bahunze igihugu bagirizwa gukorana n'abashatse guhirika ubutegetsi mugabo ishyirahamwe ya VDP ryo ryagumye rikora ukuri kwamye kandi rido mu rutoki kubitagenda neza no mu minsi iheze ryarerekanye amakenga rifise ko hari abantu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi birukanywe mu gihugu kibanyu cy'u Rwanda mu nyuma bagashika bafungirwa mu busho kubera umwikeko eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Vice Perezida wa mbere w'inama nshingamateka mu Burundi agatorwasa yabujijwe gukora urugendo yagomba gukorera muri amwe mu makomine y'intara ya Kibitoke kuri uyu wa kabiri abo mu ishyaka ry'FNL bavuga ko icyemezo cyo kumubuza gusura ayo makomine gishobora kuba cyaturutse mu buyobozi bw'intara Evariste Nzikobanyanka yaduteguriye inkuru ikurikira
Ugo rugendo rwo kuri no kabiri byari bitekanijwe ko rushikana gatorwasa mu makomine ya Rugombo mabayi na Murwi ujejwe ijyo kugendanira icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka ari we Ferdinand Berigi yabwijwe ijya America ko buramatari w'intara cibitoke yamwitelefoneye kuri uyu wa mbere kumugoroba uwo nawe yamubwira ko rugendo rwo kuri no kabiri ruhagaze uwagendanira icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka avuga ko buramatari Joseph Teriteka atamutomore igituma Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara cibitoke batashinye ko tubavuga amazina ku mvuzo z'umutekano ntibakiriye neza ingene ugo rugendo gucegera cha mbere c'umukuru w'inama nshingamateka rwasivye abafashiye ngingo batamenyesheje igituma uyu numwe mu banyarugombo yari yiteze kuja mu nama y'icegera cha mbere c'umukuru w'inama nshingamateka
kuri uyu munsi tumaze kuba tubyutse twavuye twumva yuko ugo rugendo rwasibijwe nta mvu yatanzwe turabye rero ni ibintu bibabaje nk'umuntu uba witeze umushitsi nk'uyo hanyuma ntashobore gushika mu karere kandi ntumenye n'igitumye adashobora kuhashika mva ko ari ibintu twakiranye umubabaro kuko bidatahuritse na cyane cyane ko twayibariwe gutyo ngo ntaza ntihagire n'impamvu batumenyesha
uwo munyagihugu wo muri komine Rugombo asaba ko ivyo bintu byo kuburagiza abandi banyepolitike gushika ku rubuga byohagarara ashikiriza ko biza bihonyanga intwaro ya demokarasi
tutagiye kure hirya no hino bigaragaza intwaro itari demokarasi ikwiriye nta demokarasi ihari igaragara kuko birabonekana yuko iyo umuntu asangwa ari mu rwego nk'urwego shinga mateka adashobora kuba yo gukora ibikorwa byiwe byose ko biba byisanzuye mva ko biba bigaragaza yuko intwaro ibihari yatabari intwaro abantu bose biyumvamwo kuko iyo urikorabona bamwe bagenda ariko kaza bumva abandi ngo nibikunda ko bagenda mva kari unitawe binezereye nibareka abantu bishire bigenge abantu bose bagendagende hijya no hino uko babyifuza
no muri komine Buganda abari biteze icegera cha mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka baguye mu gahundwe babonye ugo rugendo rusivye umwe mu bavuganye n'ijwi rya America avuga ko atashimishijwe n'ivyabaye
n'uvuga atanya mu Buganda twabaye cyane tumbise urugendo rwo rwasivye twebwe turababajwe n'abantu bafashe ngingo Nje kituma twosaba yuko abategetsi bo mu ntara cy'ibitoki cyane cyane bahaye wacu Buganda huko yari guteza ucangahe Buganda boraba ingene boza borohereza abanyagihugu bose na cyane cyane nk'abantu nkabo tuba tubaha tuzi ko abantu baba bategetsi none wumva bamaze kwankira umuntu nk'uyo witeka nk'uyo ari muri biro twebwe abanyagihugu batoya umva bizogenda gute uburuhiro nk'igihe umunyagihugu uvuga ati nange ndashobora kuvuga iryo ngona twe twabaye cyane gose
warondeye buramatari w'intara cibitoke akatari gake kugira tubwire icyatunye asivye urugendo gucegera cha mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka turamukena Joseph Teriteka yagumye atwishura kuri telefone ko yari mu nama eka n'umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi Pascal Nyabenda ntitwashoboye kumuronka kugira gira ica bivuze ko mu rugendo rwo kuri uyu wa kabiri byari bitegekanijwe ko umushinga mateka agatorwasa agiranira inama n'abatowe ku mitumba no mu makomine ya Rugombo mabayi na Murugwi nk'uko twabwiwe n'umujejwe byo kumugendanira kuri uyu wa mbere yari yagendeye komine za Bukinanyana mabayi na Mugina zo muri yo ntara ya Cibitoke ugo rugendo gucegera ca mbere c'umukuru w'inama shinga mateka ni rumwe mu ziriko zikorwa n'abashinga mateka n'abakenguza amateka mu gihugu hagati muri kino gihe c'akaruhuko kabo ku kwezi kwa gatanu mu ntara ya Cibitoke Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mwikurikiranira kuri FM 94 nibice 9 na FM 95 nibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho mwikurikiranira kubiri FM 104 nibice 3
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3 FM
nimuze dukumira makimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ryashikirije amafaranga angana n'imiliyoni 12 n'ibice 2 z'amafaranga y'amanyo Burayi agenewe gufasha imbabare ziri mu makambi impunzi z'abarundi nkuko itangazo ry'uwo muryango ribivuga ayo mafaranga akaba aje yiyongera ku zindi miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyo Burayi iryo shyirahamwe yari imaze gutanga Christos Tiniandes ajejwe imfashanyo no gutora umuti w'amatati mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya yavuze ko iryo shirahamwe giyemeje gufasha abarundi mu bibazo bitandukanye barimwo yibukije ko icakane cy'umuriyoni w'abarundi bahungiye mu bihugu bibanye ivyo bihugu bikaba bitera birengegwa n'ico kibazo iyo mfashanyo ikaba izobije gufasha ivyo bihugu bisanzwe bicumbitse izumpunzi Tanzania akaba arico gihugu cakiriye impunzi nyinshi aho mu ikambi rimwe gusa rya Nyarugusu ririmwo ababa 140,000 by'impunzi z'abarundi naho bagerageje kongereza amakambi yo kwakira izo mpunzi nkaho bita Mtenderi na Nduta haracari byinshi byo gukora muri aya makambi Siriandes avuga ko izo mpunzi zishobora kubangamirwa n'indwara z'ivyaduka hamwe n'imigera itandukanye ari hamwe atagikozwe kuva mu kwezi kwa gatanu kwa mu mwaka uheze ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya rikaba rimaze gutanga amafaranga agera ku miliyoni 36 n'ibice 2 z'amafaranga y'amanyaburayi Kuva Burundi buronse intahe yo kwikukira hagumye haduka ubwicanyi bufatiye ku bwoko umutumire mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi wo mu bwoko bw'abatwa Vital Bambanze arongoye ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba yagize icyo avuga ku ntandaro y'izo njyane zifatiye ku bwoko
musanzwe birababaje njyane za politiki uko zatanguye twatanguye tubona ari ibintu bito bigenda bidoga nkuko twabivuga cyane twabyumva mu banyapolitiki batandukanye cyane amashyirahamwe atandukanye baravuga ko hariho ngiho nyangwa ry'amategeko cyane cyane itirirwa shingiro na masezerano y'amahoro y'Arusha bakavuga shimika cyane cyane ku kiringo kigira gatatu cyangwa inkuru nziza bavuga ko cyo kitajyanye n'amategeko ama rero bamwe batangura kuciyamiriza batangura kuciyamiriza baraje mu mabarabara hanyuma abageze umutekano nabo bakagerageza kubasubiza inyuma bere birashika aho haja gutangura ibyo bwicanye hatanga ibyo bwicanye bamwe baravuga ati amatora ntiyoba muri bibihe birimo umudugararo n'induru tekanyabuna turabiko twigize inyuma biragerageza bamwe barafasha baba bo hanze canke amashira hamwe yandi yigenga kugira ngo barabe ko amatora yoba mu mutekano hanyuma abagiye bose n'amatora bakagira uruhara baterereye kugira ngo amatora abe mu ituza ariko ntibyabe bikigenda gutyo gushika amatora arangiye bamwe baja mu byo
Mushana Vital Rambanze benshi baravyibuka ariko ku bwanyu ku giti cyanyu murongo yabatwa ikintu ubona kitageze neza niki
twivugamira mbere hoho nk'abantu babatwa cyanyu nk'umurundi wawe wese uretse twebwe nk'abatwa nuko ubwambira mbere hoho amatora twovuga ko yabaye mu gihe cyiza cyanyu yabaye neza kitageze neza ubwambira mbere hoho nuko amatora yabaye mu gihe hariho induru amatora aba mu gihe abarundi bamwe bari bamaze guhunga mbere amatora aba n'imitima y'abatora n'abitoza bamwe itari hamwe ariko rero byose tukasaba ko byari kuba byiza ari uko abarundi mbere aturutse iki gihe cyo guhera mu 2015 ko ubwami na mbere hoho abarundi babanza bakumva ati mbega dukorera igihugu tukavuga reka abarundi bari kwategura ikintu cyose kijanye haba amatora ko tubanza kwiyumvira mbega kazoza kacu na kahe kazoza kwibondo byacu na kahe ntihagire umwe wese abanza kuraba inyungu ziwe cyanye uruhande rw'umugambwe yegamiye cyane abanza yumve ko ibyo akora byose abikorera igihugu abikora ku iteka y'abarundi n'abarundi kazi n'abanyamahanga mbere cyane cyane tukabanza tukavuga ati mbega kubera iki abantu baje mu matora batanze kuraba ko umutekano wa bose babanze bakumviriza bakavugana byose atakintu na kimwe kiri inyuma cyoza gituma ayo matora ataba neza mbere tukabona hari ubuyobozi dufite ngaha hafi aho nkungu aho hirya muri Tanzania ni ababanyi n'abantu dusa nabo dusangiye imico naho tutavuga indimi zimwe mugabo turegeranye mugura abona ko iyo bagiye mu matora yarangiye umwe wese avayo abwira mugenzi we ati wagize neza watsinze kandi ururanirwe mabanga ugiye kujamo ikindi nacyo ni ukuvuga ko habaye amatora ni ukuvuga ko hacaha tuba twiteguye neza ko amatora avuyeho haca haja gutegura ibikorwa by'iterambere ubu twavuga ko mu Burundi koko abarundi bose bari ku kivi kugira ngo batere imbere twirirwa twimvira mbega ejo bitogenda gute kubera iki kubera wumva ko hirya hariho umutekano muke na cyane cyane ngamu gisagara cya Bujumbura n'ahandi
Mushana Vital Musa n'abavuze ko abanyapolitike batashize inyungu z'igihugu imbere kazoza cy'igihugu ikintu mwibaza cyo bacatumye abanyapolitike bo ku mpande zose badafata iyo ntumbero mushikije niki
na mbere wose twofatira muri ibi bihe by'ubu tugiye turaraba abagi bararongora igihugu cyangwa n'ibiganiro byagiye biraba hagiye haraba gukangariza kugwire nibige koko umuzi n'ingorane zihanze igihugu ingo na mbere za mbere zihanze igihugu n'abarundi ubwo mbere na mbere ukumva ko intwaro igabangana by'ubutegetsi byagizwe neza atawa ndya wangura naze byatumye kera abantu batangura kuja mu masamba kugwana ko bavuga bati twebwe kwemera ko tuguma tu rengana kandi tubona ko tuba dufite uburenganzira bwo kurongora igihugu ikindi hariho gukoreshwa cyane cyane nko mu nzego z'ubutungane zikoreshejwe neza nawe ukigura avuga ngo turakeneye 60% y'abahutu 40% y'abatutsi urumva batwa twiyeho ntitunavugwa kugira ngo barongore igihugu ko bo banatikanaka yaba umuhutu yaba umututsi cyane umutwa mbere n'umunyamahanga ariko arakora ikintu ko agikora ku neza y'abarundi bose abikora ku neza igihugu nibikenewe ko twavuga ngo 50 mu gisirikare y'abahutu na 50 by'abatutsi mu gisirikare mu gihe twatoze ku musirikare ukuza kumubona umwe wese amubona mu ishusho y'umuntu akingira umutekano w'abarundi bose jewe sinukirwa ndanaza no kuvunika ngo nuko ndi umutwa mbona ko umupolisi cyangwa umusirikare aza ahingira mu gihe hari ikibazo mfite ikibazo rero kigaruka he kugira ngo ibibazo abantu bagende kugabangana ibyo byose by'ibiti bakavugana by'abantu bacarakangariza kugwira
murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose mushya nkahe vitale ico kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose muvuga ko mu gihe ho baragutungane ikahari intwaro nziza abahutu abatutsi n'abatwa bose buronka uruhara muri leta batarinze kuja muri ivyo bitigiri ico ni kibazo nibaza ko mpavanga ruka ku ngaruka ko nkakubaza neza mukagitomora ariko muri aka kanya turafise abanywanyu bi radio ijwi d'America turafise nyandwi nyandwi miriwe neza
miriwe
murafise kibazo murafise cyimvira ku byo turiko turashikiriza ngaho
nafise cyimvira ni kibazo
mu nyarutse
ikintu cy'andere tumaze kubona mu Burundi nuko atabize by'amoko byari bihari ariko gikiriko birazanwa n'ibihe bya politiki tumaze iminsi ducamwo urabona kuva 1993 abantu barishwe ntabwo ngo bari abacanke bari ariko igifashwa birengeye tugera 2005 ugasanga abantu turabana mu mahoro atangwana inama ariko kubera ibihe biza kubera ibiko biraba usanga abashaka ngo twebwe ngo dutwara turaba ngo batwaye naba ngo aba baratwaye ushaka bya bindi nyine nibyo nyigishe usanga bivugwa no muri za kaminuza none rero nabwo mbaze uwo mutumire yaravuze ikintu kiza cyane yuko atamuye politiki n'umwe yashyize inyungu z'igihugu z'abanyagihugu n'ibihe twari tubayemo none wewe urazi amuye politiki n'umwe bakunda umunyagihugu w'umurundi urazi sosiyete sivile ibyo yagize ukacuraba n'umugambwe ibyo wagize hatafa abantu barenga 500 n'abandi bakizaho ubona wovuga ko hamunye politiki n'umwe bakunda abarundi twebwe abarundi ni ukuvuga nimba ibyo bihari twebwe dukunda abishe kera akavuga ati bishe abahutu cyangwa ibyo batutsi saba tutsirabi singa abahutu babishe ahubwo bishwe n'abantu by'inkozi z'ibibi bakankaguhana niyo ngorane twagiye tubona mu Burundi hakaba ukudahana ibyo rero harakwiye ko baba guhana icyaha cyose bakibaze bahere guhera ku 2002 kugeza muri 2016 iyo nterana yanjye yari iyo n'iki kibazo cyane
murakoze mushyana nyandwi reka tuhamagare n'ubundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika urugamba mwiriwe neza
muraho neza
turaho murafite ikibazo murafite icyumviro
nge nitwa Rugamba Pascal mere mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Manyagiro
yego
igitekerezo mfite ndetse n'inama naha abarundi ngewe ngendeye ku byabaye mu Rwanda abarundi ibyo bintu niba byibagirwe cyane ahubwo bashaka ukuntu bakunga ubumwe batagendeye ku moko kuko ubwo bwicanyi ndumva bugiye kuzaba nkabona ubwabaye mu Rwanda hato kandi bikazatera ingaruka itari nziza ku barundi muri rusange
urakoze cyane rwose icyimviro cyawe icyimviro kivuga ko abarundi bose bakwiye kumva ko bagendera ku bumwe baba bahutu bahututsi n'abatwa eka bakangana kandi eka no mu bibanza byose batanga ico ni icyimviro cyiza cyane rwose hanyuma hakaba na nyandwi yashikirije ikibazo umutumire wacu akaba avuga ati abarundi eka abanyapolitike ntibashize imbere inyungu z'igihugu n'abanyagihugu kuko societe civile eka n'umugambi uri ku butegetsi byatumye abantu bashika 500 bapfa none abo bantu barakunda barundi ni kibazo cabajijwe na nyandwi mushya ntahe bambanze
ngo nyandwi avuze neza cyane gose ukuravye aba barundi bacu bene wacu banashaka yabuza bapfuye sino bagaruka ko byari kwikorwa mirambere w'ikintu cyo tubabaza twese cyari kwikintu cyo twigisha mbega aba bariko baraziriki mbega abana babo ejo bazobaho gute kuko nitwebwe bene wacu turiko turahomba nitwebwe iterambere ry'igihugu riko riragenda kuko kenshi na kenshi tubiraze mbere n'abapfa cyane usanga bava mu rwaruka ugwaruka rero usanga ariko rwari rufite n'ingufu zo gukorera igihugu kugira ngo igihugu cyacu kigire iterambere rirama kigire n'isura ryiza bo nibo bakwigwiganwa haba mu mashure haba mu by'inkino haba mu byo akaranga n'imico y'ikirundi ivyo byose biko birahita bigenda bijanye nabo bantu bene wabari ko barapfa avuga leti mbega abanyapolitike bacu babona bakunda barundi koko mbega iyo nyishu iri kwande je ni bazaka inyishu rero iri muri twese umurundi wese umuto umutusi n'umutwa niturindire imitsi yose kumva ko dukeneye ko ari umunyamahanga uza kutuvugira iz'igihugu cyangwa bitwigishe kuko tujye tubona ko koko umengo agahadutse kose nukuza munyamahanga kandi bazi ko abarundi bunyene ari twe dufite ikibazo hari ikibazo kigaruka cyane yavuze ikibazo cyo kudahana
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Arakoze Frederic Nkundikije n'umutumirwa we Vitali Bambanze uyobora ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba bavugaga ku bibazo byagiye abarundi bahura nabyo ahanini bishingiye ku moko mu kanya gato turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba ariko reka tubanze tuba he akaririmbo kabasusurutse mbere yuko tubasezeraho n'indirimbo yitwa Aragiye y'abahanzi b'abanyarwanda bitwa Urban Boy.
Searching. I wanna give some loving. Why you wanna leave me crying, lady? I wanna spend my time with you, baby. You better know who love you and care for you. Yeah. Let me kiss you, la la la. Let me kiss you again, la la. Narinzi ko tuzabana uwo narinzi ko tuzagumana uwo nereke inshuti zanjye nabwiye ibyanjye byose. She wanna lose my lovely voice. Where she going? I'm boring. She kissed my head, it's been a lonely. I don't wanna lose a girl like you. I don't wanna make anybody notice. You got my secret. You
Iyo ni ndirimbo aragiye y'abahanzi Urban Boys bo mu Rwanda nshuti twari kumwe aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri saha mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gushira hamwe bino biganiro kuri micro mwari kumwe nanjye Edirwema
naho zine munezero mugira umugoro wa mwiza